Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uyu wa gatanu itariki 6 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2018. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Kubisaba ni kimwe, kubufisa uburenganzira bwo kubisaba ni kindi. Hategerezwa kuboneka igituma mbega naka abisaba nkande. Nimba bifite ububasha uburenganzira bwo kubisaba imvo ashikiriza n'izihe.
Uyu ni Ambassadeur Renova Tabu aserukira u Burundi mu kanama k'ishami rya ONU yita ku burenganzira bwa kiremwa muntu i Geneva mu Busuwisi. Yishura abasabira u Burundi ko bukugwa muri ako kanama babwagiriza kutubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyo nkuru hamwe niyerekeye igikogwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020 mu Burundi cyaraye gitanguye n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye izo nkuru zose ikaze rero mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Uraho Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere muri Afrika. Leta ya Ethiopia yarakuye mu buzi abategetsi batanu bakora mu mabohero inyuma yaho hasokeye raporo igaragaza ihoterwa rya kiremwa muntu muri imwe mu mabohero y'ico gihugu. Abo bantu basezerewe ejo ku munsi wa 4/5 barimwo umukuru w'amabohero yose muri ico gihugu ca Ethiopia bakuwe mu buzi inyuma y'amasaha make ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu rifise icicaro muri Amerika Human Rights Watch risohoye raporo y'ihotera rya kiremwa muntu ribera mu ibohero ry'i Ogadane riri mu buseruko bwa Ethiopia. Kuva atanguye amabanga yiwe mu kwezi kwa kane, umushiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarahinduye ibitari bike mu gihugu harimwo no kubohora abamenyeshamakuru bose bari bafunzwe gukura ivyaha ku baharanira uburenganzira bwa muntu bagirizwa ko banegura leta. Prezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi wa 4 wabaye umunsi wa mbere asubiye mu bikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu inyuma yo kurokoka igitero cya grenade mu kwezi guheze ariko ariyamamaza. Mnangagwa avuga ko leta yashyizeho ingingo zose kugira amatora abe mu mwidegembyo atawarenganya kandi yemewe na bose. Avuga kandi ko yatumye kabarorereza imvamakungu bava ku isi yose muri ayo matora yo kuwa 30 zo ku kwezi kw'indwi turimwo. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko gutuma ko indorerezi bidasigura ko amatora azogenda neza bagiriza umugambwe za NUPF wiwe gukorana n'umugwi utunganya amatora kugira bazoshireho intonde z'abafuye mu bazokwitaba ayo matora. Hano muri Amerika, leta ya Donald Trump iriko irakoresha ibipimo bya DNA kugira ishobore gusubiza ababyeyi abana barenga 300,000 bagisigaye mu kigo bakoranirijwemo igihe batandukanywa n'ababyeyi binjiye mu buryo buteye kubiri n'amategeko muri leta z'umwe za Amerika. Ivyo leta ibikora yihuta kugira itariki ya 26 z'uku kwezi kw'indwi yahawe na sentare ngo abana bazobe basubijwe ababyeyi babo ntizoshike ibyo bitarahera. Ni mu gihe kandi Trump yongeye gusaba inama nshingamateka ya Amerika kwihutisha gusubiramwo gusha amategeko agenga abimukira aha muri iki gihugu. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu aserukira abana avuga ko afise amakenga yuko ibyo bipimo bya DNA bishobora kuzokoreshwa muri kazoza kugira bagenzure neza abo bana kandi babaneke ubuzima bwabo bwose bazomara aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naye muri Thailand abantu batari bake ntibazwi irengero inyuma yaho ubwato bwari butwaye ba mukerarugendo bwibiye mu kiyaga ku munsi wa 4 ejo ku nkengera z'amazi ya Thailand nk'uko bishikirizwa n'abategetsi b'ico gihugu. Ubwo bwato bwari butwaye abakerarugendo bari bagwiriyemo abashinwa bwubamye bushitse mu izinga riri ahitwa Phuket kandi abategetsi bavuga ko ibikorwa byo kurondera abazimiye 53 byahagaritswe inyuma yo gutabara abagera kuri 48 ubundi bwato bugira kabiri bwaribiye kuri uwo munsi nyene wa kane ku nkengera z'iryo zinga ariko abategetsi bavuga ko abakerarugendo 39 b'abashinwa hamwe n'abanyaburaya bari kumwe bashoboye gutabarwa imvura nyinshi irangwa muri ako karere niyo yatumye ibiyaga bisurirana kandi bikaba bishobora kubandanya gushika ku munsi wa kabiri w'indwiza nk'uko bishikirizwa na buramatari wako karere ka Phuket mu bumanuko bwa Thailand. Phuket na karere gahurumbirwa n'abakerarugendo b'abanyamahanga abashika imiliyoni 35 nibo byitezwe ko bazogendera Thailand uyu mwaka. Mukurangiza amakuru y'inkino kimwe cha kane cha za nkino z'umupira w'amaguru wo kwisi ziriko zibera mu gihugu cyo Burusiya cyongera gitangura kuri uyu munsi wa gatanu. Ubufaransa buza gutanana mu mitwe n'igihugu cha Irigwe igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo mu masaha yo mu karere. Brazil na n'Ububirigi bagahura isaha 2 mu masaha y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Ku munsi weje kwa gatandatu naho Ubuswede buzohura n'Ubwongereza, Uburusiya buhure na Croatia. Ni hino tuzokurikiranira hafi aha ku Ijwi rya Amerika kandi tuzobandanya tubashikiriza kugeza ico gikombe kirangire ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa kwindwi.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Ibisigarira by'ibiziga by'abantu bashika ku 300,000 bazize genocide yakorewe Abatutsi bimaze gukugwa mu myobo 20 yo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Umurenge wa Masaka ahugabanira na Rusororo mu karere ka Gasabo niho havumbuye ibyo byinshi byagiye bijugunywamo abantu mu gihe cya genocide. Mu kagari ka Gako niho hamaze gukurwa abantu benshi ku buryo hageze usanga hahoze hari amazu ubu harabaye imbuga, ndetse ugasanga imiyobo miremire yaramaze gukurwamo abantu, iyindi gicukurwa bagishakishamo imibiri y'abantu, usibye imyenda, inkweto, ndetse na bimwe mu bikoresho byifashishwaga mu kwica abo bantu birimo imihoro, harimo n'ahari amasasu. Ubundi biragoye ko wabona imibiri ikiri yose kuko usanga yarashangutse. Perezida wayibuka mu murenge wa Masaka Bwana Gasinzigwa Inosa wavuga ko bamaze gucukura ibyobo bisaga 20 bakaba bamaze gukuramo imibiri isaga 3,000. Bwana Gasinzigwa yemeza ko abantu barimo gucukura muri aka kagari ka Gako atari abantu bari bahatuye gusa.
Abantu baguye inaha baturutse imihingo yose, kuko hano hagiye hahungira abantu benshi bose mu mayira bakaza bakagwa hano. Dukeka ko rero n'abishwaga mu mujyi nabo bazanwaga hano, kuko niho hantu hari hitaruye kandi hahunze umujyi, kuko abantu batamaze gukura amahanga hano ntabwo byumvikana ko bari batuye hano muri Gako. Ni abaturukaga n'ahandi.
Ni igikorwa mutekereza ko kizishobora kuzarangira ryari?
Ko kizishobora kugura ngo kizarangira ryari, kuko n'umutoni tugari barimo baraturangiramo ibindi byose. Urumva rero niba bikunze ubushobozi bukomeje kuboneka kwibe ntabwo turambirwa turakomeza kubashakisha.
Imibiri y'abantu irimo kuboneka ubu imyinshi yagiye ikurwa mu byobo byari bisanzwe byifashishwa mu kubika amazi akoreshwa mu ngo, amazi ava mu bwogero, ndetse no mu bwiherero. Ibi bikaba biba ngombwa ko hari amazi agenda asengwa. Nyaneza Filomena, umuyobozi w'akagari ka Gako mu murenge wa Masaka, avuga ko ubu muri iki gihe bahura n'ikibazo cy'abantu bahisha amakuru.
Nta na hamwe turasenya ngo tubure gusangamo imibiri, kubera ko iyo aho tumenya amakuru turabanza tugakeke cyangwa tugashakisha aho ngaho ko hari imibiri. Noneho nyuma yaho imibiri yabonekamo ukabona wenda harimo n'ibindi byoho, hanyuma agafatwa umwanzuro ufatiweho inzego zitandukanye ari z'ubuyobozi nayibuka, hanyuma zigafataho umwanzuro, hanyuma ya nzu ikavaho. Ariko ivaho yarabanje gukorerwa expertise. Hari aho twageze bahari hari abantu nyine bari bahari icyo gihe, ariko nk'abandi ubona baragiye bagura. Aho ngubu hari abantu bagiye bafatwa kwa uguhisha makuru nabyo ni cyaha aho rero bagiye bahisha makuru kandi bari babizi ko byari byagenze gutyo aho nabo bagiye bafatwa gashyikiriza inzego z'ubutabera bakabazwa
kugeza muri imirenge ya Rusororo ndetse n'amasaka amaze gufatwa abantu bagera kuri 20 bagaragaweho ibyaha byo guhisha makuru y'ahantu hatawe abantu mu gihe cya genocide bamwe bakaba baragejejwe mu nzego z'ubuyobozi abacitse ku icumi bakaba bakomeje guhangayikishwa n'uburyo abo bantu bahita barekurwa bivugwa ko hataboneka ibimenyetso
ariko icyaje gutangaza nuko mu byumweru bibiri urukiko rwamugize umwere ngo natahe uko nkange sindi umunyamategeko cyukuri dukeneye umufasha mu by'amategeko kugira ngo azadufashe izi manza bere kujya babarekura kuko amaze kurekura benshi cyane
kugeza ubu hari bamwe mu barokotse jenoside baza buri munsi kureba uko iki gikorwa kirimo kugenda mu cyizere cyo kuzabona amabavu
iyo ndaha kabona dukuramo abantu nubwo barishe urupfu rubirwa gashinyaguro ako muri njye numva hari icyo niyongeraho ndamutse mbaranwe n'agahinda ntacyo naba maze bariya bagiye ntasigara ni ukuvuga ngo icyo nasigaye ni uguhagarara gitwari aho tubonye iyo mibiri tukayishyingura nubwo wanapfuka avuga uti nubwo mpfuye ariko mfite icyo nzagenda mbwira abo nzasanga babandi nabuze nagize n'ihungabana rirenze cyane kubera ibintu nabonye nk'umuntu wavuye mu kiliziya Ruhanga wavuye mu mirambo wabonye abapfu bapfa wabonye katiripurari zikurura abantu bacu bagihumeka zamaca kuyikira imodoka bitunda numva ubugabo bwanjye n'ubutwari no kwiyubaka imbaraga ari uko nahagarara aha hantu abantu bagashyingurwa kuko nabo bari abantu mpagarariye n'imiryango ya Siriya
nta uramenye igihe imibiri imaze kuboneka haba muri Rusororo cyangwa se muri Masaka igihe izashyingurirwa mu cyubahiro kuko uko bwije n'uko bukeye hagenda hamenyekana ibindi byobo byindi byaje kunywamo abantu bigafata umwanya munini kongera gushakisha abo bantu Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi ambasaderi Tabu Renova aserukira u Burundi muri ONU i Geneve arahakana amakuru yuko bamwe mu bahinga ba ONU bimwe impusha kuvuga visa zo kuja gukora amatohoza acukumbuye mu byagirije bijanye n'ihohotera rya kiremwa muntu mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninazwe atangura avuga icyo yibaza ku cegeranyo umugwi wa ONU uriko urakora amatohoza ku Burundi washikirije akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu mu nama yayo ya 38 isozera uno munsi i Geneva mu Busuwisi
turi mu 2018 uwo mugwi nawo bawusaze gutohoza ku vyabaye mu 2015 umengo wihaye intumbero yo gutohoza ibintu byose vyabaye nibiri ko biraba nk'umburengera ngo nibizoza igihugu cy'u Burundi nticigeze cemera uwo mugwi nico gituma na raporo gitanze kigira kiti ni raporo ntituyemeye
hari n'ivyo mubona umenga bakora kubiri ko biraba ku vyabaye no kubizoza ivyo biri ko biraba ivyo vyabaye harimo ivyo mwemanga ivyo bizoza byo tuvyihorere kuko bitaranagera kuboneka
ico kibazo ntidushobora kucishwa kubera yuko ibintu bivugwa ni ibintu baronka ku munwa mu gihe rero babironka ku munwa igihugu cy'u Burundi ntigishobora kwisigura kuri ico cegeranyo
hari habemeje yuko u Burundi bwimye amaviza abahinga ba ONU baba bashaka kuza gutohoza abandi nabo baramuka bagiriwe amahirwe yo gushika mu Burundi bakazisubira ko ayo makuru niyo
aba bahinga twari duheje kuvuga ntaho basaba sanira naba muvuze bavugwa kuri aya maviza ibyabaye ni biki u Burundi ngisata cawo ngizikijeje gatya kazi na muntu kirafise ibiro abakozi bakora muri ibyo biro barabasabira amaviza mu kwezi kwa gatatu hariho abantu batatu basabiwe amaviza uko nyene bamenyesha yuko baje muri ibyo biro bageze i Burundi hariho ucandiko ho komiseri yarungikiye leta y'u Burundi aho yashima ingene yorohereje uwo mugwi wabo bahinga kandi agasaba yuko bokorana neza leta y'u Burundi maze kumenya yuko abo bantu ahubwo bahindutse abandi bantu binjiye atariko bitwa leta y'u Burundi yagize iti reka ibi bintu tubanze tubihagarike bibanze bije mu muco
abazibuze nabo
nta numwe yayibuze abazisabye bose barazironse kwitwa muhinga wawe ni so kuvuga ko uburekuriwe gukora byose
yego abo bimwe ayo maviza yabo
banze duhindukize imvugo nta muntu yimwe viza
muravuze ko hariho
abashitse
muravuze ko
abazibuze barazironse barinjira mu gihugu cy'u Burundi
bo bavuga ko ni abazibuze
ndiko ndavuga nti binjiye bitwa babahinga basanzwe baza mu gukora muri vya biro ya ho komiseri Odwadolomi ni nkuko bo kwandikira ikete ati tukurungikiye chef de zone wewe ukakira chef de zone kukuzi yuko mu ntara chef de zone atangorane umwakira hanyuma wagira uko akagira ati yamara wa muntu wakiriye urakoze kuba waratwakiriye umushyiranganje
bamwe muharanira gateka kazi na muntu basavye ku Burundi buvanwa mu bihugu bigiza kanama ka ONU kazije umutekano mwabifashe gute
kubisaba ni kimwe kubufisa uburenganzira bwo kubisaba n'ikindi hategezwa kuboneka igituma mbega naka abisaba nkande nimba bifise ububasha uburenganzira bwo kubisaba imvo ashikiriza nizihe
zimwe mu mvo bavuga harimo ivyagirije bagarukanye vy'uko Burundi bukomeje kuzivya guhohotera no gutera ubwoba abaharanira agateka kazi na muntu ni navyo America yasiguye ivuga ati turavuye muri ako kanama kuko ariho ibihugu biri muri ako kanama kandi bitubahiriza agateka kazi na muntu
ntituzi neza yuko America yoba yavuye muri ako kanama kubera Burundi
Buri
America yoba yavuye muri aka kanama Conseil des droits de l'homme kubera igihugu cyo Burundi ico co bakire kibaye gishasha ku Burundi
barasohoye ambassadeur barasohoye itangazo ravuga mu Burundi bakavugamo na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo harimo n'ibindi bihugu
amatangazo ya America ni menshi hari nayavuba dushobora gufatira ko aho iyo mvugo ataruka imeze
mu Rwanda ku ruganda rw'ijuru rya America mu kirundi n'ikinyarwanda dufitiye kopi turabona ko nk'igihugu ca Ghana zace casavye ko hakorwa amatohoza bidatevye kuri ivyo vyagirije muhakanye ubwo ntawo hava yibaza ko hari ico leta y'Urundi yotsa ku ruhande rumwe atagateka kazi na muntu kifashe neza urundi ruhande basabati amatohoza nakogwe namwe mutsi nta matohoza kene
biragoye gutahura ukuri n'ububeshi abatari bakibaza mu gihugu cyo Burundi barashimye ingene biriko biragenda neza ntitwumva rero ingene abantu batarigira bashika mu Burundi aribo bafata ya mbere kuvuga ko ibintu biriko biracika mu gihugu cyo Burundi bagaca bagira ngo tureke natwe tubuze mugabo basaba ngo tureke tubuze bakaba bafise inyidi ntumbero bahabwa n'abatari ko bararonderera ineza y'u Burundi
Ambassadeur Tabu Renova muserukira Burundi muri ONU Geneve mu Suisse murakoze cyane kuri kano kanya mu hayeje rya Amerika
murakoze namwe kudutumira
tugaruke kandi mu Rwanda inzego zishinzwe amagara y'abantu zaraye zituriye ibicuruzwa by'uruganda Pico rwa Groupe Lactalis yo mu Bufaransa kuko bitujuje ibisabwa muri vyo na mata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa bifise agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni hafi 50 umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eruko Bagira ubusa yarakurikiranye inkuru tumutega amatwi
byafashe byibura amasaha atari munsi y'atanu mu mirimo yo kubarura gutunda no gupakira ibicuruzwa byiganjemo mata y'ifu y'abana n'ibindi biribwa byakozwe na Groupe Lactalis yo mu Bufaransa kuko bikeko uko bitujuje ubuziranenge ikigari mu Rwanda ibicuruzwa by'uruganda Pico byari mu bubiko buzwi nka Depot Pharmaceutique Arcancieri mu isoko rya Nyarugenge hagarariwe na Madame Leocadie niyo nzima n'igikorwa cyari gihagarikiwe n'ubutegetsi kubashinzwe ubuziranenge n'inzego z'ubuzima babigenzurana ubushishozi kugira ngo babitwike nta na kimwe giciye ku ruhande imirimo yo kubarura no gutwika bike muri ibyo bicuruzwa irimbanije Madame Leocadie niyo nzima nyiri ibyo bicuruzwa tangarije ko Groupe Lactalis ikora ibyo bicuruzwa byiganjemo amata y'ifu y'abana ari ubwayo yafashe umwanzuro wo kubivana ku masoko hirya no hino ku isi kuko ngo yasanze hari bimwe mu byakozwe bigasohoka bitujuje ubuziranenge Madame Niyonzima ku bucuruzi bwo mu Rwanda gusa yabaruyemo ibikombe n'udukarito bisaga 2,750 bigomba gutwikwa aravuga ko nubwo uruganda rwemeye ko ruzasubiza buri wese ibyo yari yararanguye igihombo kitazabura kuko ubwe ngo yaramaze amazi atari make yarahagaritswe kandi yishyura abakozi ubukode n'ibindi ariko nanone agashima ko nyiri uruganda bakora n'abayagize ubunyangamugayo bwo kumenyesha igihe havutse ikibazo
igihombo cyo kirahari kuko maze amezi 8 abakozi ndabariha inzuwaye ndishura nagiye kubitora ibyo byose ntere bankeri ziranja ko agahombo koko ni kenshi kandi ni kenshi cyane rwose aho rero ntavuze nanje abahora bayakoresha
Bwana Filipo Nzayiru kuri ishami rigenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza y'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge aravuga ko gutwika ibicuruzwa byarokoye ubuzima bw'abagombaga kubikoresha bikabagiraho ingaruka ariko nanone bikagaragaza imikoranire myiza hagati y'inzego
uburenganzira bw'umuturage bwubahirijwe wo kudakonsoma ikintu cyekoho ko ari kibi cyo nyiri uruganda yavuze ati icyo kintu ntabwo ari cyiza ni mukingarurire tikerekana nanone transparency y'umucuruzi wagize uruhare runini cyane rwo gukora report cyangwa se guhamagaza ibicuruzwa byari byatangazwe ko bidashobora kuba ari bizima kikerekana none ubufatanye bw'inzego za leta zabigize mu ruhare
ukurikije uko madame Leocadine Yonzima bibarura ravuga ko mu Rwanda honye n'ibyatwitswe bifite agaciro ka miliyoni zikaba ka 50 mu mafaranga y'u Rwanda ni mu gihe kandi no mu Burundi mu minsi ishize yemeza ko naho yahatwikiye ibindi bicuruzwa bimwe n'ubu bwoko bingana na miliyoni hafi 70 mu mafaranga y'u Rwanda Icyakora akagumana icyizere ko we na bagenzi we mu bindi bihugu bakorana na groupe Lactalis bazasubizwa ibicuruzwa byatwitswe.
Mu bisanzwe ibi biriko biraba singa hahonyene. Ni biriko biraba ku isi yose. Nubundi niba bari tegerezwa kuza bakabihagararira kugira babitwike. Mugakora atashoboye kuza baciye basaba yuko aba hariho uwise de justice abihagararira.
Aya mata yifu y'abana y'uruganda Picor rubarizwa muri groupe Lactalis yo mu Bufaransa kimwe n'ibindi bicuruzwa bitwitswe nyuma y'itangazo Ministeri y'ubuzima mu Rwanda yashyize ahagaragara mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ribihagarika kongera gukoreshwa ku butaka bw'u Rwanda birakekwa ko byanduye agakoko ko mu bwoko bwa Salmonella agona gashobora gutera uburwayi bukomeye mu mpera za 2017 nibwo groupe Lactalis ikora amata yifu y'abana n'ibindi biribwa rwatahuye ko hari bimwe mu byakozwe birimo ako gakoko bitujuje ubuziranenge kandi bishobora gutera ibibazo ku buzima bw'ababikoresha itangazo groupe Lactalis yasohoye rivuga ko dupaki dusaga miliyoni 12 twakozwe twanduye isaba ibihugu bisaga 80 kwihutira kubivana ku masoko no kubisubiza ku ruganda nubwo yemeza ko ari mu bahawe ibaruwa na groupe Lactalis igaragaza ko ibicuruzwa we yarafite nta kibazo byari bifite byabaye ngombwa ko nawe yubahiriza amabwiriza avuga ko ibyakozwe byose kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017 bivanwa ku isoko kugeza ubu rero madame niyo nzima yemereye itangaza makuru ko bamuganaga baza kumurangurira bose yabageze hakusanya ibicuruzwa bari baraguze bakazategereza umwanzuro wa groupe Lactalis kugeza ubu kandi mu Rwanda ntawe biragaragara ko yaba yarakoresheje aya mata ya Pico n'ibindi binyampeke ngo bimugireho ingaruka bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
mu Burundi kandi kuri uyu wa kane haratunganijwe icese igikorwa cyo gutoza intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020 mu banyagihugu badakora no mu banyeshure bakwije imyaka yo gutora mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura urugo rumwe rutanga amafaranga 2000 ku mwaka mu gihe umunyeshuri nawe atangi 1000 ku mwaka bamwe mu babura matari barongoye intara bafise amakenga ko hashobora kuba ubusuma mwitozwa ryayo mafaranga bivuye kubohimba impapuro zihabwa abatanze iyo ntererano ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza
inkwa zingana ni miliyoni 2 2050 hamwe n'abanyeshure bo mashure mato mato na yisumbuye nabiga mu makaminuza bakwije imyaka yo gutora bangana no miliyoni niyo bagiye gutozwa amafaranga y'intererano y'amatora yo mu mwaka wa 2020 nkuko byashikijwe mu nama y'abura matare n'abamustaneri umugujeje gukurikirana iyo ntererano bamenyesheje ko ku mwaka abo atari abakozi ba leta bazotozwa amafaranga angana n'imiliyaridi 5 no kuvuga umunyeshuri azotozwa 1000 nayo rugo gose rutozwe amafaranga 2000 ku mwaka mu gihe abo bategeka intara n'amakomine bari baje kuronsa dutabu bazokwandikamo abatanze iyo ntererano bamwe muri bo bafite amakenga ko ashobora kuba abazohimba utwo dutabo kugira bibe abanyagihugu
nuko hari abantu bashobora kwigana ugasanga barakoze amakarne nk'aya nyene ama bakajya gutoza amafaranga y'igihugu umuntu iyo bagombye kuza guca mu ryahumye umugabe w'igihugu
ibicanye n'aya maresi mwaba mwarafashe intumbero zikwiye ku buryo atamaresi ari paralele yoshobora kwibonekeza hirya no hino
kuri icyo kibazo umwunganirizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati yasabye abasitaneri gushyiraho inimero ngengagatabo mbere ku rupapuro baho ubutanze ayo mafaranga hategwe ko igidodo cya komine ikindi kibazo cyagarutse ni kubaza baraterereye nk'abakozi ba leta eka n'abandi baza barabikoze ikibazo cyabajijwe na buramatari w'intara ya Makamba gade ni yukuri hamwe n'ubibubanza Nobisi Terence Butoyi
kozi wa leta ndabuzi yuko wewe bakatira kuri konti niba washyira ku rugo rwiwe akavuga ati kiye bakatiye kuri konti karimo atubwiye yuko ari ku rugo ku rugo tugenda gutya
twasabye amahera babatsikire y'imirima mwiy'intererano ngende bijanye n'igikorwa haba ku mirima cyangwa ku bantu bashoboye nk'ikawa kugira ngo baterere amatora nabo bantu nimba bazaba baramaze gutera amafaranga badusiba kubaza kuko burya amatsikire y'umurima isanafa menage
kuri ico kibazo haba mu bushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati ekano mu mugujeje gukurikirana intererano y'amatora ya 2020 bemeza ko ingo zose zitegerezwa gutanga iyo ntererano atana rimwe ruvuyemo Terence Nahiraje umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yunganiwe kuri ico kibazo na Nestor Bimenyimana ari mu mugwi ujeje gukurikirana intererano y'amatora
wavuze ko hari abantu baba baramaze guterera ibi rero turiko turabira biratandukanye abantu bohe tuzura amaze guterera batanga akabiro ku bihumbi bibiri na bakumi mitumba mwese murazinduka ibisigaye natwe twaraterereye nabo baraterereye
benshi baramaze gutanga bariko baratanga abafunksioneri bariko baratanga namwe muri ngaha twese twaratanze mugabo cy'uguza ibihumbi bibiri ku rugo namwebwe murimwo iyo rero niyo niwaso ntimuze mwibaza ngo twe twaratanze byarahetse izingo imiliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu twaharuye namwebwe ingo z'iwanyu zirimo twese zirimo ni ukuvuga ko ririmo ibihumbi bibiri ku mwaka muzobitanga hama namwe babahereze nk'abandi kuko murimwo nako kabijya mu byumba
abarongo y'intara n'amakomine bakaba baciye bahabwa udutabo tuzofasha kumenya abaterereye igikorwa kizokorwa kuva mu kwezi kw'indwi gushika kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi n'umunani ibiharuro byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'ibigega cya leta byemeza ko hakenewe amafaranga arenga imiliyaridi mirongo irindwi kugira amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri agende neza gushika kwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani hari hamaze gutangwa ayarenga imiliyaridi cumi n'indwi mu gatumba muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bimwe bimwe ku ngingo za leta zunze ubumwe za Amerika ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za Amerika
gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi no kugira abana abasirikari bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose muri iki gihe abantu bagera kuri miliyoni makumyabiri n'eshanu ku isi yose bazira gucuruza abantu buri mwaka minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu ijana na mirongo inani na birindwi na leta zunze ubumwe za amerika ubwayirimo raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera mu rwego rwo kurengera abahohoterwa no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye urwego rw'ibigerageza urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho muri raporo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ibihugu makumyabiri n'icyenda byazamutse mu nzego ibindi makumyabiri biramanuka mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko ibihugu mirongo ine n'umunani bya afurika biyirimo cumi na bine muri byo byazamutse mu nzego ati afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu nyamara afurika iratera intambwe nziza minisitiri pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo bibangamira umutekano w'igihugu bihungabanya amasoko n'ubuhahirane byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba ni ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwamuntu twebwe abanyamerika zituri ku mutima minisitiri pompeo yanzuye agira ati leta zunze ubumwe za amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu perezida trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turabashimiye mwese mwaduteze amatwi, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Aloyizi Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.